Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivyo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahe ikaze mu biganiro byacu. Abanyepolitiki barundi bakomeje kuvuga uko babona kwitahuka ry'abandi banyepolitiki bavuga ko bagiye kwitegura amatora hazaba umwaka utaha wa 2020 mu Burundi.
Muri mapu Burundi buhire iryo tahuka ntiryatangaje kuko ibintu byari byaravuzwe mu minsi iheze. Mu ncamake rero ni uburenganzira bwabo
uko nabyakiriye nabyakiriye nk'ibintu bisanzwe mugabo amaze yuko abarundi benshi bariko baratahura akamo leta yabateye ko gutahuka
leta niyaba ibakira mu nzira ya demokrasi kugira ati nimuze muje mu matora nk'abandi baba umutekano uriho zo birashobora
Aba rero mwumvise uwa mbere yari Libera Ntibashira kandi uwo muri Muvoma Map Burundi Buhire na Bwana Innocent Bano impuguke mu bya politiki hamwe na Bwana Hildefonse Rugema uwo mwishyira hamwe rishyikiye intwaro ya cyami mu Burundi bavugaga rero kwitahuka rya Anise niyo nkuru n'abandi banyapolitiki 15 bavuga ko bagiye kwitegura amatora yo mu mwaka utaha. Iyo rero ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Mbere yuko tubageza izo nkuru mbararikiye reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi duhereye inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite yamaze kwemeza mu kanya ikirego kuri Perezida Donald Trump. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Nibyo Eugenie, itora ryerekanye ko hagati y'abademokrati n'abarepublikani hari umurongo ntarengwa. Abademokrati 23 bari mu nama bose batoye yego, naho abarepublikani 17 bari bayicayemo bose batora oya. Kubera ubu bwiganze bw'abademokrati ikirego rero cyemejwe, bityo komite ishinzwe inzego z'ubutabera igiye kugishyikiriza umutwe w'abadepite wose kugira ngo uzakemeze burundu wo uzatora mu cyumweru gitaha. Nabo niwemeza iki kirego kizahita kijya muri Sena izacira urubanza Perezida Trump. Itora ntiryamaze n'iminota 10. Ryabaye abadepite bose uko ari 40 ba komite ishinzwe inzego z'ubutabera bijimye cyane mu maso. Ejo umunsi wose kugera mu gicuku bari biriwe mu mpaka zishyushye cyane. Abademokrata bavuga ko ibimenyetso ari byinshi bihamye byaha Perezida Trump, naho abarepublikani bashimangira ko ari umwere. Perezida Trump nawe ni umurepublikani. Ku mpande zombi bose rero banze kuva kwizima ejo kugera nyire nijoro batandukana batyo. Uyu munsi bateranye baje gukora itora ryonyine gusa. Perezida Trump ashinjwa ibyaha bibiri: gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko.
Thomas, ndagushimiye. Reka noneho dukomereze mu Bwongereza aho ishyaka ry'abakonservateri rya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson ryatsindiye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko. Inkuru mugezwaho na mugenzi wanjye Thomas Fidel Niyongabo.
Nivyo, umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson n'umugambwe w'iwe Conservative Party batsindiye ibibanza byinshi mu nama ishinga amateka ni matora rusange imbere y'igihe yabaye ejo ku munsi wa kane mu Bwongereza. Umugambwe w'iwe Conservative Party watsindiye ibibanza 362, mu gihe umugambwe bihiganwa Labour Party watsindiye ibibanza 203. Niyo ntsinzi ikomeye cyane umugambwe Conservative Party uronse mu nama ishinga amateka kuva mu myaka yo mu gihumbi 1980. Intsinzi y'umugambwe Conservative Party mu matora rusangi bishobora kuzotorera inyishu ukuva ku Bwongereza mu muryango w'ibihugu by'Iburaya kwarindiwe mu gihe kirekire. Mu gikorwa cyo kwiyamamaza Boris Johnson yashimikiye ku kivugo Get Brexit Done cyo gushyira mu bikorwa kuva mu muryango w'ibihugu by'Iburaya ku Bwongereza.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo. Reka noneho dukomereze ku mugabane wa Afrika aho ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS rivuga ko icyorezo cy'iseru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihangayikishije. Inkuru mukomeza kugezwaho na mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko uyu mwaka icyorezo cy'iseru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze guhitana abantu 5,000. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abagera ku 250,000 hirya no hino muri icyo gihugu bakekwaho kuba bamaze gufatwa n'iyi ndwara. Ibi bivuze ko ari imwe mu byorezo bikomeye byugarije isi muri iki gihe. Leta ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bari mu ngamba zo kureba uko barwanya icyo cyorezo. Muri iki cyumweru batangije icyiciro cya gatatu cyo gutanga inkingo ziseru. Barateganya kuzaba bamaze gukingira abagera kuri miliyoni 19 mu mpera z'uyu mwaka. Gusa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko ibibazo by'umutekano muke birangwa muri Kivu ya ruguru bituma gukingira abagera kuri miliyoni 2 bigorana. Mu mwaka 2018 indwara y'iseru ya zahaje Liberia, Ukraine, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Madagascar na Somalia. Iryo shami kandi riravuga ko ibi bihugu byari bigize kimwe cya kabiri cy'abayirwaye ku isi hose. Ryemeza ko muri uyu mwaka byarushijeho kuzamba kuko imibare y'ibanze igaragaza ko iyo ndwara yikubye inshuro eshatu zose ugereranije n'umwaka ushize.
Turacyakomeza kubagezaho amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nanone ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi muri Uganda ryatangije gahunda yo gutanga inguzanyo ku mpunzi zifuza gutangira imishinga ibyara inyungu. Nanone mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rifatanije n'ikigo cy'ubusubisi cy'iterambere byatangije gahunda yo gutanga inguzanyo y'amafaranga ku mpunzi zirenga 100,000 ziri muri Uganda. Iyo gahunda izatwara miliyoni 5 izamara igihe cy'imyaka 4. Eugenie iri nkuru yirambuye turayivuga mu makuru yacu ataha.
Urakoze cyane Geoffrey. Reka none ubwo dukomereze mu karere. Nanone dusubira mu Burayi, nibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Bwongereza rero, ishyaka rya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson ryatsinze ku bwiganze bw'amajwi amatora rusange yabaye ku munsi w'ejo, bikaba rero byitezwe ko mu kwezi gutaha Ubwongereza buzava mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'uko byari biteganijwe. Inkuru irambuye muyigezwe na mugenzi wacu uri i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, Venuste Nshimiyimana.
Mu ijambo yavuze yishimira intsinzi, Boris Johnson yijeje bamutoye kuzakora ijoro n'amanywa kugira ngo arangize inshingano ze. Ishyaka rye ryegukanye intsinzi ihamye ku bwiganze bw'amajwi busesuye, rikaba rifite abadepite hafi 365 kuri 650 bagize inteko nshingamategeko. Yishimiye abo mu ishyaka rye ndetse n'abo mu ishyaka ritavuga rumwe na we rishyira imbere umurimo uyobowe na Jeremy Corbyn, ariko bakaba bamutoye. Aturutoki rwanyu rushobora kuba rwanyereye igihe mwaturaga ishyaka ryanjye, ubutaha mushobora kuzashaka noneho gutora ishyaka ryanyu. Ati, niba ariko bimeze, mbashimiye kuba mwanyizeye kandi sinzigera nibwira ko muzashyigikira ntarangije inshingano zanjye. Umukuru w'ishyaka rishyira imbere umurimo Jeremy Corbyn, ishyaka ryabuze abadepite bagera kuri 60, yemeye ko yatsinzwe kandi atangaza ko atazaba yoboye ishyaka rye mu matora ataha. Nibwo bwa mbere iri shyaka ritsinzwe amatora bene aka kageni mu myaka hafi 85 ishize. Kubera ubwiganze bw'amajwi, ishyaka rya Boris Johnson rishyira imbere inyungu zishingiye ku bintu bya kera n'umuco karande rigiye kugira mu nteko nshingamategeko. Boris Johnson yavuze ko nta kabuza mu kwezi gutaha Ubwongereza buzava mu muryango umwe bw'Uburayi. Kuri iki gicamunsi, Boris Johnson arajya i Buckingham Palace ku ngoro y'umwamikazi amusabe uruhushya rwo gushyiraho leta nshya. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimiyimana kuri iyi nkuru. Abanyepolitiki b'Abarundi bakomeje gutahuka mu gihugu kwitegura amatora y'umwaka utaha. Abantu batandukanye nabo bakomeje kuvuga uko babona iryo tahuka. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana na Professor Liberat Ntibashira kandi wo muri Muvoma Mapu Burundi Buhire na Bwana Innocent Bano wo akaba ari impuguke mu bya politiki, hamwe na Bwana Ildefonse Rugema wo mu ishyirahamwe rishyikira intwaro ya cyami mu Burundi. Bavuga rero kwitahuka rya Anise niyo nkuru n'abandi banyepolitiki 15. Tubanze twumve Profeseri Liberat Ntibashira kandi.
Muri mapu Burundi Buhire iryo tahuka ntiryatangaje kuko ibintu byari byaravuzwe mu minsi iheze. muncha makirero n'uburenganzira bwabo bwo gutahuka bakaje mu matora ariko icyo dushito dutinya twebwe ni ingaruka mbi cyane cyane ku mpunzi ziri muri Tanzania kuko niba batahutse nuko basavye umutekano wabo ariko ibigeze kuvira bene wabo bari mu makambi atandukanye na cane cane abari muri Tanzania ikindi nuko aba batahutse cyambere batahuka murazi muri Senared hari abandi batahutse ari president Bantunganya umufaso nzo mukunda Matias Basabose ibi rero ntibitangaje ko batahuka akurikira abatahutse mu ncamake rero nibaza ko bani bakorana n'ubutegetsi ureba bagiye ku matora nk'uko ubutegetsi buri ko yategura none bitangaje cyane
muri ko muvuga ko Senared yamikorana n'ubutegetsi ibyo bintu nibaza ko atawo bishigikira
none ikibyerekana sikindi icyahindutse mu 2015 uno munsi nikihe cyo tumatahuka
egome mushiga ntahe namwe mushiga ntahe Innocent Bano itahuka ya Anise Niyonkuru na banywanyi biyo 15 hamwe n'urunani Senared rwatangaje ko agiye gutegura amatora kugira ngo ubwo runani uze gufatikanye n'abandi barundi mu matora atekarijwe mu 2020 mwebwe mwavyakiriye gute ku muntu yihweza politike mu Burundi
je uko nabyakiriye nabyakiriye nk'ibintu bisanzwe mugabo amaze uko abarundi benshi bariko batahura akamo leta yabateye ko gutahuka Aniseti niyo nkuru y'umurundi ari mu barundi benshi leta yateye akamo ko batahuka nibaza gatatahutse nk'uko yobagiye mu gihugu atari ciwe cy'amavuki yagiye mu gihugu cy'amavuki ciwe hanyuma kuba yaragiye murazi ko yarongoye umugambwe witwa CDP yatahutse agiye kwitegura amatora umugambwe wa CDP ibyo bya Senared urazi ko leta y'u Burundi urwo runani rwa Senared itazi nirwo ariko bakaba baragiye hamwe kwa abanyepolitike bagiye hamwe kugira baje kugira urwo runani leta nta ruhara n'umwe ifite mu ruhara leta ifite no ku murundi wese yota mu gihugu ciwe atangora n'imihari ni byiza rero kuba nahari abarundi batahutse na cyane cyane nk'iyo hari abanyepolitiki bariko baratahuka kuzajya kwitegurira amatora ni ikintu cyiza cyo gushima hama basigaye nabo bumva ko bashobora kuma hanze ni shwa yabo mugabo akamo leta bateye nuko abarundi bose batahuka bagashika mu gihugu na karoteza rero umurundi wese batahuka mu gihugu yo kwereka abandi barundi bose bari hanze ko bashobora gutaha mu gihugu cyabibarutse
namwe
bagafashanya n'abandi kubaka igihugu
namwe idefense rw'ima murakwikiye na politike y'Burundi iryo tahuka mwajya kiri gute
iryo tahuka je nibaza yuko tutofatira itahuka ry'umu politisien umukuru w'umugambwe canke umuntu ari imbere mu bya politike nibaza yuko tutufatira ku muntu umwe nibaza ikintu co humuriza abarundi muri iryo tahuka ry'abari hanze nige abanyagihugu bagore mu makambi y'impunzi bobona yuko ari umutekano bakavuga ati reka turatashe
Idefense rw'ema mwavuze ko ari umunyapolitiki umwe yatashe ariko yatahukanye n'abandi 15 hanyuma n'abahurikiye muri uyu mugambi wose bafite mu mugambi gutahuka abo bumva umutekano wabo utekanye
yego aho twovuga yuko leta niyaba ibakira mu nzira ya demokarasi kugira ati nimuze muje mu matora nk'abandi turaba umutekano uriho izo birashobora kuba ari byiza ibyo twobishima kuko ingira byotuma n'abagore mu makambi y'impunzi bashobora kuvuga ati natwe turatashe ariko rero iyo umunyepolitike w'umupoza atashe mugabo abanyagihugu bari mu makambi y'impunzi nabo babakeneye ko amajwi muri ico gihe rero gutaha usize abandi nyuma sinzi ngene bizogenda ariko rero reka tubyizere tubone yuko ari intambwe iriko iraje imbere muri demokarasi
ndabashimiye bashinga ntahe mwese muhaye ikiganiro ijwi ry'Amerika Libéral ntibashira kandi na Dr Innocent Bano n'umushinga ntahe Idefense Rugema mwakoze cyane rwose
wakoze nawe rero Frederic nkundikije kudutegurira iki kiganiro ubwo turakomeza rero n'ibindi biganiro twabateguriye kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio yanyu Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda biganiro byacu birakomeje mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22 mudukurikiye kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook na YouTube adresse ni VOA Radio yacu Ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa 12 Ibujumbura mu Burundi shyirahamwe Amicale des Musiciens Burundais ryateguye inama y'abaririmbyi bo mu Burundi yarishingiye ku ruhare rw'umukenyezi cyangwa se umwigeme mu muziki mu Burundi. Mu baririmbyi bitabiriye iyo nama harimo Estanish na Bernice Debel baganiriye rero na mugenzi wacu Oriane Tangishaka mu kanya gashize mu kiganiro muri Sanga. Estanish aratangira avuga uko abona iterambere ry'umuziki mu Burundi.
Ego ndashima ko namwe tugeze ku bwema ntidushabura nka mbere mpagaze muri rusange ni kuvuga yuko ubu turafite natwe uwo twakwita inyangangiro mu muziki batatiha ni wacu gusa ashobora kuba batuma mu makungu baserukira Burundi ndagushima cyane kandi ndashima Imana kuba no ku ruhande natwe twakoreye tubakenyezi natwe tuko turagira efort ego ntiturashika kuri ya ntambwe twifuza mugabo nyaza yuko kuganje aho tugeze nuko tuko turakora
nawe Bernice de Belle kibazo nico nyene makumbire wongere ko iterambere mu muziki risigura iki ubu aho rigeze iterambere uvuga ko byo bari nkiri
ko jewe ndabibona iterambere ry'umuziki muri rusange ngaha mu Burundi navuga nk'ibiriko yatubuka ariko uko ndabibona nabona yuko tukiri nyuma ngereranije n'ibindi bihugu biri mu karere kamwe South African Community turi inyuma kandi ugereranije no muri Afurika mu bijyanye n'icyo n'akaranga na cyane cyane umuziki naho intambwe nyinshi turatera uko turaronka hangange bishobora kuvuga ngo ku isi yose nk'uko Tanzania igitsinda kuze Diamond igafite abandi bari bakomeye nga mu Burundi nibyo hari intambwe twateye uyu munsi harakoze ibitaramo binini cyane bagashimira n'abandi binyuze bo hanze ariko urabona ko mu Burundi ugifite akantu kacyase nk'uko ubiki ntabwo ifite n'idahari kandi rero no kubijyanye n'ibya wa dosere kuko biratera intambwe ibyirirwa ririho ariko ishyirwa mu ngiro ryaryo ryo itarakora neza nk'uko tuvuga rero muri rusange ko hariho n'ibyo iterambere ariko ku rugero twishimire
tugiye mu idonido neza wavuze ko nk'itegeko ryarasohowe riko riratunganywa abantu bariko baragerageza kurishyira mu ngiro ariko ibindi bintu byo kwerekana canke bikenewe kugira ngo habe iryo terambere mu muziki Burundi bugere ku rugero rw'ibindi bihugu ni igiki coba kibuze mu Burundi n'ama studio n'ibikoresho n'amafaranga kuri abo basaniye abo star bakeneye ni igiki gikenewe kuri wowe Bernice de Belle kugira ngo iryo terambere nyine rishike kandi rirame
ayuko akwiye kuba ikintu bita gukorera hamwe haba mu bijyanye n'uburongozi bw'igihugu no mu gisata cy'abaririmbyi ndetse n'abashyira mu mitahe ko umwe wese aracikoye ukwiwe muri leta nibyo barategeko ariko kacimenga bihagarikiye ngaho nubwo bagerageje gushyiramo ingufu amanama menshi ariko kumva z'uko atayo gukorera hamwe n'abanyamitahe akacitanga yashoboye mu ngiro riba rigoye kuko n'ibintu bisaba uburyo bwinshi abaririmbyi nabo ugasanga hariho benshi no kumenya ibiri muri iryo tegeko.
Estanishe kuri wewe ni giki ubona wifuza ko cyotera imbere kugira ngo muziki mu Burundi utere imbere biboneka nko mu bindi bihugu.
Cyose numvume ngo Bernice yankuri karabisigo mugabo nk'icyo nakongera ko ibaza yuko ari byo nyene turacyabuze utetwengira ngo n'amafinansi macanke kuba twoba dufite natwe abantu batwirukankira muri byo kugira ngo dushobore kuba twakora nk'amakonseri hanze y'ibihugu. Kumba yuko twatumiwe tetetwe yuko no gutumirana nabyo bishobora kugira icyo byunguye mu muziki w'indundi. Uyu munsi niba batumiye runaka agaserukira igihugu cyacu gutyo mu makungu yashobora gutuma ejo cyangwa hirya y'ejo bajya baramenya buke buke kumbe n'Uburundi burahari. Donc nibaza yuko nokongera kwica ikintu gusa ukuntu nyine byakivuze no gukorana nyine kugira ubumwe hama iyo wumvise mugenzi wawe acumiwe cyangwa aserukiye igihugu ntikurakaze cyangwa ngo bigutere ayandi majyambo wumve yuko aserukiye igihugu muri rusange. Donc nibaza yuko mu ncamake no gufatana mu nda tugashyigikirana icyo njye ntashoboye nkumva hariho nakayoba gishoboye kandi hariho akazi kamukeneye nko mu Bufaransa cyangwa hehe avuga ati reka njye ko ntabishoboye bireka ndumvike runaka agenda nserukire. Nibaza yuko byose ni muri wa mwanya wo gufatana mu nda tugakundana hama tukaduza ibendera ry'igihugu.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Tugarutse ku ntambanyi canke ku bibazo bimwe abakenyezi abigeme bacamwo muri uwo mwuga ukuririmba. Navuganye na Freddy Kwizera batazira Bocham akabaserukira iby'imfata kibanza yishira hamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi American des musiciens Burundi. Ndamubaza intambwe abigeme n'abakenyezi bageze ko ku muziki mu Burundi muri iki gihe hamwe n'icokorwa kugira batere imbere twumve inyishu ziwe.
Ego icyo kibazo ni kibazo cyiza gose. Mu bisanzwe twebwe murabona ko turongoye Amical des musiciens du Burundi ivyimfata kibanza mugabo turafise uruhara rukomeye cyane mu muziki mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Twarakoze mu studio atandukanye ngaha i Bujumbura. Twara produje abakenyezi batari bake. Je cyo nuvuga surtout kuri donc la nouvelle génération ugaruka rushasha. Donc nuvuga hari intambwe niniya cyane bamaze kugera ko kuko ubu ibiteramo bibe bisigaye bitegurwa bagashiramo n'abakenyezi. Abakenyezi rero barajamo bakavuza kandi ikindi nacyo na orchestre nimwe nta mugwi numwe uvuza icyo bita ama live band utagira abakenyezi. Ugiye kuraba muri backing bimwe bita kwitabira kenshi usanga ari abakenyezi bahari. Hariho n'indirimbo zitari nkeya mu ma live band usanga ari abakenyezi bari kubararirimba baryohera abakiriya bari muri live band. Ibyo cyo ni ikintu gikomeye cyane abakenyezi bamaze kugera ko. Ama ikibazo kigira kabiri mwabajije habuziki cyangwa igikibokongereza kugira ngo umukenyezi nawe nyine ashobore gutera imbere mu mwuga w'umuziki. Ubwa mbere na mbere nuko abakenyezi nabo nyine bohaguruka bakiga ikintu bita ama instrument, bakiga ama instrument bakayamenya. Tukagira abakenyezi bavuza piano, abakenyezi bavuza guitar bass, abakenyezi bavuza ama guitar solo, bavuza percussion cyangwa batterie. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko mu gutahura umuziki bwa mbere na mbere ubanza gutahura kwanza ama instrument. Utahuye ama instrument utahuye umuziki. Umva abakenyezi nabo nyine bategereza guhaguruka bagakora bakiga ama instrument bakayamenya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hama n'abari mu mwuga bamaze gutangura bawukomeze bagira ikintu bita ama travail ugukora bakamamuhira bari kubarakora barabingene baranforsa ikintu bita côté chant bakaranforsa na côté arrangement no kwandika neza majambo ameze neza donc icyo nico abakenyezi bateza gukora kugira ngo baje kuri niveau hamwe nabandi bo mu mahanga hama kubijyanye n'ikibuze plutôt au congrès du Kiton. Avuze ko congrès ingufu bagakora imwe biboneka kugira ngo bashobora kugera ubwego cyo kimwe nabandi mu bindi bihugu habuze ishaka gusa ishaka n'iryo ribuze vraiment mu bakenyezi sino amajwi meza mu bisanzwe tuyasanga mu bakenyezi amajwi meza tuyasanga mu bakenyezi kuko zindirimbo udafise ama backing y'abakenyezi kuvuga ivyitabirizo by'abakenyezi wapi yo ndirimbo nti heza ngo ishike kure ngira murabizi akarorero abarinzi benshi international kenshi usanga muri backing harimo abakenyezi ego
Octave ku murongo wa telefone uraho neza
amahoro ndabanza gusuhuza abo nabari biwacu ariko ubwari ikiganiro cy'umuziki sinzi niba hari undi mwanya muzatugenera mukadutumirira n'umwo fasha wa Perezida Nkurunziza kuri iriya ndirimbo yaririmbye kuko hariho hantu nge atavuze neza kandi ni indirimbo yumvwa n'abantu benshi wenda umwanya we nugera tuzabivuga reka mbanze kuciyumvira ubundi ngaruke ku bibazo bibiri mbafitiye
yego
ibyiyumvira hari ikintu mwakomojeho ngo kubera icyo umuziki wacu buryo tuvuze u Rwanda n'Urundi turabavandimwe n'ururimi ni rumwe usanga ibintu byinshi bisa mbo ntabwo impamvu ntabwo ari uko tutazi kurima nk'uko umugabo avuyeho ati abakenyezi nibo bafite amajwi meza ahubwo umwimerere wacu uko dutera imbere turawanga njyewe ndibuka nyine mu Rwanda ndibuka hari indirimbo zacagaho mu gitondo ku maradiyo bita ngo zaburakeye ugasanga ni indirimbo zo nko muri 77 twebwe tutarabaho ariko ugasanga irandyoheye kubera ko baririmbaga mu mwimerere wacu none ubu rero gutera imbere kwacu muri iyi minsi ni ukwigana abo hanze
Singa byamo kutera kamo murundo bamahanga yakure nagati manikatera note bagare garuka dufashanye tuteri te ku Burundi iwacu
ni Burundi
iwacu
ni Burundi
Dushize hamwe twateze imbere Iwacu
ni Burundi
Iwacu
ni Burundi
Nimuze twateze imbere
Indirimbo rero Iwacu Bernice Debel niwe uyiririmba yari umwe mu batumirwa mu kiganiro cy'uyu munsi ari kumwe na Esther Nish bari rero bamwe mu baririmbyi bitabiriye inama yateguwe n'ishyirahamwe Amicale des Amitiés Burundi mu Burundi inama yashingiye ku ruhare rw'umukenyezi cyangwa se umurundikazi mu muziki mu Burundi baganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka mu kiganiro muri isanga ikiganiro mushobora gukurikira nanone ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com kuri Facebook na YouTube ni kiganiro rero mu mwanya ijwi rya Amerika ryahariye abagore abakenyezi cyangwa se abakobwa akaba naryo kitugeje ku musozo w'ikiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Tian Wang yarafatanije na Fatuma Karara Animase amakuru mwagejweho na Thomas Kamirindi Fidel Nyongabo na Geoffrey Mutagoma ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Ngundikije kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankuse mukomeze kugira ibihe byiza
Dushise hamwe twateze imbere